Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabura mukije nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya 18 nkuko vyama kirongowe na Joe Diane ni nahazo.
Meruka kuvugwa mu kwezi kw'icumi ubabare ni bwishi nta kuntu no bivuga mbere
nuje nariste urusasa byanse kubakuramo rero nkugo no kuvuga ko ari imiti ya makarma bikenera ko jeza ndafata ntirongo.
Aba ni bamwe mu bamugariye ku rugamba muri site Karurama ya gatatu muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi bavuga ku kibazo cyo kutaronswa abaganga babakurikirana n'imiti. Ico umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza avuga ku ico kibazo kimaze amezi indwi muracumva mu ntango za kino kiganiro. Hagataho intara ya Makamba nayo ivugwamo abanyagihugu babangamiye ibidukikije. Inkende zitishwe ngo zikugwe ko inshato hari abemeza ko bazifungura muti kubera iki
kero ingeza ariho ntanda ari hari mfasha kwiriga gusa ko urashaka kwiriga ubusa muti wote umbo yibonye haje aka kuyijya yifashura yite.
Nuko rero izo nkuru zose ziri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ku butungane bw'igisirikare muri Republika ya Nyarwanda Demokarasi ya Kongo bwuguruye urubanza rw'abikekwa ko badangandaguye abahinga babiri bishamwe mpuzamakungu ni mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare y'igisirikare mu ntara ya Kananga yatanguje urwo rubanza kuri no wa mbere imbere y'uko igwigiza yo gushika ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'abashingwa manza nk'uko vyatangajwe n'umushingwa manza w'abagirizwa umunyamerika Michael Sharp n'umunyasweda Zaida Catalan. Abahinga babiri bishamwe mpuzamakungu ONU bari banyurujwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ishami ry'ugufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburengero CDAO mu mfunyapfunyo ryaremeje ivyasabwe n'igihugu ca Maroc byo kwinjira muri iryo shirahamwe. Yamara abategetsi b'ishirahamwe CDAO bahurikiye mu gihugu ca bahuriye mu gihugu ca Liberia mu mpera za zino ndwi bavuga ko ivyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza imbere y'uko ico gihugu cemeregwa icese kwinjira muri iryo shirahamwe. Juti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Amezi indwi araheze abasirikare bamugariye ku rugamba wo muri site Karurama ya gatatu turi muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke bataronswa abaganga bakwirikirana, ivyo bigatuma kuri bamwe amagara arushirizaho gusinzikara. Ivyinshi kwino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye ngaho muri iyo site ya Karurama.
Umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba wegeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo uvuga ko amagara yabo ariko ararushirizaho kumeregwa nabi. Intandaro nyamukuru ni ubukene bw'abaganga bari basanzwe babafunyiriza urugendo bakabasanga aho babaye. Ibintu bikunyugwa no kuba batakironka imiti yo gupfupfahaza ubumuga bagendana. Aba bamugariye ku rugamba bavuga ko umwiheburo ari mwinshi kuko bashobora kwakura urupfu. Aba ni bamwe mubaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Jewe nabaye paralize amaguru, hama kugeza uwo munsi meruka kuvugwa mu kwezi kw'icumi. Ushiku umusi hero wabale ni bugishi tako nunovipuga mbele kuko nivakiza kutuvura ngo tu tore mitende
kare watezo kuvugwa ryari na ryari
kukwezi imiti mfata ni nk'ibijumbo n'ibiharage ndayifata iminsi yose kuvita ikimwe y'ukwezi kushika ku yindi
nihuje narise urusasa byanse ko barakuramo rero nkugo no kuvuga ko ari imiti ya makarma y'imitsi bikenera ko jenza ndafata iyo yarahe nayo nkironga
nama na ububabare bwishi gose kubuge bituma nokuyumvira niyumvira nabi iyo umuntu atari karafata umuti acabona ko no guhera ashaka guhera
umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza asigura ko izo ngorane zo kutavugwa kwa abo basirikare bahoze ku rugamba ziva ku bukene bw'abaganga bari mu gisoda muri kino gihe abahari nabo ari bakaruhariwe mu kuvura indwara zimwe zimwe aba nabo umuvugizi avuga ko ari bake batoroshe kuronka kugira ngo barungikwe mu ntara kuko bakenegwa n'ibitaro byinshi Colonel Gaspard Baratuza abandanya avuga ko igisirikare cy'u Burundi kitabibagiye kuko amwe mu mavuriro yo mu ntara ya Cibitoke ashobora kubakurikirana
mugasa kuvuga yuko babibagiye nabo giheze bataje kubaraba mwabivuze kuko ari kuva mu kwezi kw'icumi ariko abo hariho ibitaro basanzwe bakiraniye amasezerano biri hafi yaho bari yuko bogenda bakaza bagenda hanyuma amafagitire bakaheza bakazoyatanga bakazobishura ntibabahevye uwo muganga yahora apfa ngaha ibujumbura agenda gukora barashobora kugikora abaganga barehegeye
ariko nubwo biruko abamugariye ku rugamba bo muri site ya Karurama ya gatatu bayaze n'ijwi rya Amerika barahakana ko atavuriro bahawe ibyirizwa kubitaho muri iyo ntara ya Cibitoke Gerard Nturuhungwa wahora barongoye asaba ko bogerageza kubashikako kuko n'amavuriro basanzwe bivuriza ko muri iyo ntara rimwe na rimwe abatabushobozi afite bwo kubavura ahagatanga karorero ko bamwe mu bamaze kuremba ubu bari mu bitaro bikuru by'abasirikare biri mu gisagara cha Bujumbura
ino turagenda tukitura abaganga nyene batandukanye bari muri iyi ntara ya Cibitoke rero bakabona birarenze bararengegwa urumva ku buryo kuri ico kintu ataco bokorako bakaca babarungika mu bitaro nk'ubu bari mu bitaro i Bujumbura cyo gituma rero ababijeje bogerageza bakikora mu bworo bwabo bakaraba bakatugerako n'ahandi birakomeye
ikindi kibazo bahura naco aba bamugariye ku rugamba bavuga ko bataronka aho bagurira imiti ikomeye bandikirwa n'abaganga ariko kuri ico umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza avuga ko biva ku bukene bwayo muri rusangi buba buri mu gihugu
iyo miti ikomeye nibaza nimba yarabuze usu kuvuga yuko ari kubera kudashaka izoba ari ingorane yuko ironka mu gihugu nayo ubundi iyo ihongaha mu gihugu imiti barayironse mugabo atayi hari rumva ababijejwe baguma bagerageza kurondera hirya no hino kugira iboneke ibibura si imiti gusa hariho n'ibindi bitaboneka neza nk'uko byategerezwa mu ibonera ngaha rero n'imiti irimwo iyibuze ntishike neza mu gihugu urumva ahari n'isubushikiranganje uba ufise mu ruhara
iruhande yaha kuba atari mu gisirikare cya leta badafise ikarata ya mitiwere yo kwivuriza ko bobo bavuga ko batagira bacira nayo bamira aho bavuga ko hejuru y'indwara z'ubumuga banduriye ku rugamba n'indwara ya malaria ibagora kwivuza narijya isanzwe mu gihugu igeramiye abatari bake muri kino gihe Kayobera Christian umwe muri abo batagira ikarata ya mitiwere yo kwivuriza ko atubwira uko abigenza
ko butugwaye n'umuryango ntushobora kuvugwa nico kibazo ofise yo kutagira mitiwere abona nk'umubanya kampa nk'utunini ya Toulouse nico kibazo ofise yo kuvugwa
ubundi muntu arakugurana umuti
ndamubwira uko ngwaye nsanze tugwaye kimwe gaca ngabaniriza
abasirikare bamugariye ku rugamba baba abagwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta cyane abicagwanya leta y'ico gihe begeranirijwe mu masite 12 yo mu ntara zitandukanye z'igihugu abari muri site ya Karurama ya gatatu mu ntara ya Cibitoke bagera kuri 45 bahashikanywe itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2014 mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse kuri uyo muco uduhaye na inabice ku masonga mu ntango amashami akingira ibidukikije mu ntara ya Makamba atera kamo leta y'u Burundi gufata mu minwe ikibazo cyo gukingira ibinyabuzima biba mu mashamba cimeza ya komune ivugizo ayo mashirahamwe abivuga afatiye ku kageso k'abanyagihugu bamaze iminsi bahiga inkende kugira ngo bazifungure canke bazikure ko insato zazo ivyinshi kubituma abanyagihugu babikora muravyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda.
ushitse mu ishamba cimeza ryo ku musozi Rukambasi ku mutumba wa Kagege ntawomenya ko higeze kuba ibinyabuzima by'inkende hagati ya rino shamba cimeza harutuyira kwinshi tunyuragiranwa biboneka ko ducamwo abantu baje muri rino shamba abagegereye bemeza ko ari abahigi b'inkende Abadiri no shamba chimeza twaganiriye bavuga ko kera byari mwinkende zaguma zinyuragiranwa ariko ubu umunsi uhera batazibonye ku bwabo banyagihugu biboneka ko ziriko zirazimangana uko imisi ihera aba ni bamwe mu bo dusanze iruhande yajyo bemera ko bazihiga ku mbo z'ubukene
kugira umuntu haje inkende imisi gihe mu bukene inzara nyinshi yateye oya kase inkende kera hazwa twaje niyo mpana ico gituma umuntu kera ingeza ariho Nanda ari hari nifasha kwiriga ubusa ko urashaka kwiriga ubusa umunsi wose umbo yibonye haje akakuyijya uyifasha urayite ubuzima buragoye sinka kera ubuzima bw'ubu kugira uronke n'igihombo ushaka kujya ndi buriruka hari gitana kironko nico gituma rero ushobora kurondera kugerageza ikintu cyose ushobora kuronka cyunyura ubutishoboye ni bashobora kugira nkero ubwo wishoboye ashaka kuyijya ura ugerageza kuyihisha kugira ntagire numwe kubona ngitwe amahigwe kuronka iyo nkende umujyango uraho neza
umuntu ashaka kuyigura isha kugaye yisumemwe tudufasha umujyanye uko nyine nk'intunga no hona mitende ubiguriye umuntu apa niwe wahitse cewe manda yigushye mu 50 kubera ubunyi nzaje harimo nyine mu Burundi yashaka gusayidi ya nk'imisi 2-3 bisinze kwiba cyane umva wivye harabaca bakugira nabi cyangwa gapfungwa ukagira iki mugabo ni ngubagwishye yankende ntubucivye buri ngatamo ntabone nkwirikize ni batafata kibazo nyabiri
hari n'uyundi muce w'abanyagihugu wiyemerera ko nyabuna izo nkende bazihiga bazishaka ko cane cane insato zazo abo banyagihugu bakemeza ko bazikuramwo imiti imwimwe ivura ingwara zikomotse ku burozi bw'ibintazi nk'ubusazi bwo mu mutwe uyu munyagihugu avuga ko atarota hagarika uruhigi rw'inkende
uruhigi rw'inkende ni wa mwuga nyene abasoko kuru nyene bavuga yuko baturaze tubonaye ko mwuga nyene uzoduteza imbere nyene wo guhiga mu kibano aha nyene turahiga n'abayibanyi bagahiga urumva nta kuntu wo kwaruka nyene n'umwana muri kino gihe ngo reke kugira guhiga nyene nawe ubona n'abasoko kuru bose ari byo baturaze ziheze hari n'ibindi bikoko kuri jewe ntacu nabona natwe twakuze tubona abasoko kuru ari bo bazihiga gushikana n'ubu kabisa uhoza bw'abahigi sinzi uko leta nyine wabishobora nyine ikaduhuza sinzi
uko ibintu biri ivyo binyabuzima z'inkende bishobora kuzo zimangana mu gihe atacokogwa kugira ngo abanyagihugu batahuzwe ko bategerezwa kubana navyo batavyikoze ko nkuko bamwe mu ndongozi z'amashyirahamwe yitaho gukingira ibidukikije bavuga aha David Ninteretse arongoye Root and Shoot Burundi gishinze gukingira ibidukikije atanga umuco ugikenewe gukogwa
ha muri komine vugizo zidakingwe zo zashobora guhera kubera bamaze kuzijya burya kare nk'umukiya cy'inyanza rakisha nk'iya muri vugizo warabona ahantu mwarabwiye nk'inkende nk'ubu hasigaye inkende nk'eyi zaragabanuje kugero runini ubu rero inkende zaragabanuje rwose ikeneye no guhimiza abene gihugu hama tukaraba yuko imigendanire bakaruha inyigisho ibibazo bazozimana zose batangwe kujya tujyana twebwe abantu ku bantu canke tuzimaze naho nuko n'abanyagihugu batizo kumye yuko nk'umugiye nk'ubu bamukira urugendo bwiza ho abaza ari benshi mu Burundi leta izohinjiza amahera menshi y'agaciro ikibazo kuruka amahera y'agaciro urumva natwe n'abo tuko turabyara bazashabaho neza kubera amahera y'agaciro afasha igihugu ibintu byinshi tutogerageza ngo tusamare cyangwa hagire umuntu asamara kuri ibyo bikoko mugabo rero ugiye kwigisha umunyagihugu akaba n'ibihumbi 10 cyangwa bingahe ashobora na kumenga n'ibintu byo gufyina no hanyuma ashobora gutaka zikiwe ngo yaje muri ibyo bintu
uretse ibinyabuzima bigizwe n'inkende bibangamiwe hariho n'imafu zitanguye kwicwa zikaribwa n'abanyagihugu amakuru dukura muri ako karere kavugizo akemeza ko haheze amezi atatu imamfu imwe iriwe n'abanyagihugu yishwe n'abantu bataramenyekana i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nawe
turagutumiye. Kurikirijwe ijwi Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika dutandukira yavuga mu makambi duhereye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania. Hari umufasoni yatunze umuryango kubera umwuga w'ubuyangayanga. Uwo mufasoni numwe abikora muri iyo kambi ayagiragira inka akongera akayanga ho. Mukenyezi asaba abandi bakenyezi bo mu ikambi gukura amaboko mu mpuzu bagakora ico cose kibegereye kuko ubuzima ariko bigenda. Leonce Niyongabo umunyamakuru wacu mu ikambi ya Nduta aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Ndashimiye Hasher nijyo zina ry'uyu mukenyezi yahisemo umwuga w'ubuyangayanga. Uyu mukenyezi ubaba mu kambi y'impunzi Nduta mu gihugu cha Tanzania. Icashoboye si ukuyanga gusa, ahubwo inka yose aranashoboye kuyibaga.
Jewe inka ndashobora kuyibaga yose, umuyisilamu amaze kuyikerera ndashobora kuyibaga yose, nkayikura ku rushato, nkayika nkayatemagura imyanya ku myanya, nkamanika ahantu dushobora kudandariza.
Uyu mukenyezi rero uwo mwuga so yigiye mu buhungiro yawutanguye akiri muto cyane i Burundi.
Cyatumye mpitamo uwo mwuga ndumugore kuva nkiri muto, n'uwo mwuga je narisanzwe nkora.
Wawutanguye ryari?
Kuva nawutanguye fise imyaka 14 y'amavuko. Nduga mukayanza kurangura impene mvuye mu cibitoke, ndakabandanya gushika ubu nageze no mu nkambi, mbona ko ari wo mwuga ukwiye kuntunga mu minsi yanje kuba ndabaye mu iyi nkambi.
Kugira runke ibitungwa baga bimusaba gusohoka ikambi, igikorwa kitoroshe cyane cyane ku mukenyezi asanga umwanya munini ariko awumara kure y'umuryango.
Bitungwa tubaga tujya mu bijiji kubirondera, ariko ntibitworohera kubera bisaba kubanza kurondera ikibari. Utarose ikibari ntushobora gusohoka inkambi. Usohotse inkambi naho ne birashika ugahura n'abantu bakakwambura, abatanzania bakagufata bakakwambura amahera yose ufise bwe kugurisha gitungwa. Mu kugenda bisaba n'ubundi kwiyubara ukagenda ufise ikibari.
Ugira urugendo rungana gutujya kurondera ibitungwa
kuva mu nkambi kugera aho tugurira ibitungwa? Uza kukigura nko ku muntu nyene w'umutanzania agifise muhira agiye ku munada ukakigura, cyangwa ukakibura ugasubira inyuma utagitwaye ukazosubira ugasubirayo kugitora ukamuha komande akazokikuronderera ugasubirayo kugitora.
Ndashimiye Hasher afise umuryango umugabo n'abana bane, yemeza ko umwuga wiwe utamubuza kwitaho umuryango usanzwe narimwo umwana muto cyane.
Tunganye rugo biranyorohera cyane kuko buraca mu gitondo nkateka nkacandangura umwuga kuko turangurira mu nkambi nyane dusanzwe tuba. Umwana asinziriye ndamuheka nkabandanya n'akazi kanje, cyangwa ndafise umukozi ndamuha akaza aramundabira muwo mwanya umwana atabasinziriye.
None ubona harimo akarusho?
Karusho ndakagira kuko iyo ndanywe igitungwa nkunguka turarondera tukavugana n'uwo twubakanye tukakuramo irasiyo y'abana n'impozi z'abana kuko mu nkambi hatoroshe kuhaba. Turashobora kuyanga nk'inka mu masaha 8 ikaba yaheze.
Uyu mukenyezi rero avuga ko atangaza benshi mbere bakanamutinya abagore bo nk'ukunzi.
Ni ukuvuga abandi bagore benshi n'abagabo bamwe baravuga ngo ujya mugore twe ngo ntitwa umutunga ngo arashobora ngo ujya ngo mugwanye ngo uri umugabo ngo yoca gucumita. Ariko je mu kuntu mbayeho ndiyubara cyane kuwo twubakanye cyangwa no kuwundi umuntu uwo ari we wese, je n'ibintu byo kurwana ntabyo nza nkora. Akazi kanje n'uwo mwuga wo kuyanga gusa, nta kandi kazi mfise nkora.
Mu kambi yose ya Nduta rero ku munsi harabagwa inka zibiri n'impene zitanu. Ariko gushika ubu muri uwo mwuga umugore aracyari umwe rudende. Ndayishimiye Hasher ahamagarira abandi bakenyezi kumwigana.
Notera abakenyezi bari mu nkambi bofata bakigana bo ibintu by'ikiyangayanga, kuko ikiyangayanga n'abagore bake bakirimwo ariko nakazi kadufisa kamaro kanini ku mukenyezi kuko araronka amafaranga yifuza kuko inkuru ashobora kuyirangura kwayiranguye neza ugashobora kuyanga kurunguka ko nk'ibihumbi 50 n'icasha aragike boshobora kwinjiza ayo mahera ku munsi
tubamenyeshe rero ko uyu mukenyezi ndayishimiye Rachel ari mwishira hamwe y'abantu 30 ari wenyine ari umukenyezi eka mbere ni nawe perezida waryo ishira hamwe DRC Danish Refugee Council naryo ikaba rigero yafata mu mugongo muri uwo mwuga wabo Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ijwi rya Amerika
arakoze Leonce Niyongabo muri makambi canke mu ntara murashobora kutubwira namwe ivyo mukora nk'abafasoni kugira ngo dushobore kuvyumvisha abandi bafasoni mukatungikira utu email canke mukavugana n'abanyamakuru bacu ahiwanyu akayimere kacu ni radio yacu @gmail.com ayo mu makambi cyabandaniriza impande y'ikambi ya Mahama ahavugwa imyuga itari mike iri kwirabeshaho abarundi bahungiye ngaho Desire Hatungimana ni inkuru dusubiyemo
inyuma y'ikambi ya Mahama nko ku metero 300 hari agasoko aho bita Kukabeza ako gasoko ni gato ariko kikujwe n'inzu zikoregwamo ibintu bitandukanye hamwe hari buriro n'ubunywero ahandi ukahasanga abantu bakora ubuzi butandukanye uno mugabo twamusanzuho ariko arashona amenyesha ko imbere yuko ahunga yari umwarimu ageze mu ikambi ya Mahama yaragerageje ubuzi bwinshi biranka niko kwiga umwuga wo gushona uno munsi umubeshejeho ubuzima bwiza gusumba abandi batagira icyo bakora
yamaze guhunga abona ko ubuzima buhindutse nonde kuno shobora gutangura gukora nubundi mu buhungiro nkibeshaho niho nabona umugabo wanje nari mfite ukwigisha ndawutayi wacu mu gihe gushi wacu ciye ntangura kudandaza restaurant mbona bakiriya barabwiye bararangiye hanyuma cha ntangura kwiga umugabo wo kudoda zero museni za mezi 8 ndabizi nonde bimenye mu 5 kuza ndarondera buke buke ndi buje gufurondera kuno fungurira abana
urabona ko kuko uwo mugabo wawe uri kora gutongera umujyango mu cyane
bo kunungira umujyango hamuno bimenya neze aho nshaka kugera nkahagera nzoshobora kurondera ikintu ndi bushobore guhindura nkumbure siname nibaze ati ndega bizogenda gute atagira igihe nzotahira iryo gufungura ndakishobora kukirongo
ndabona hari abarundi benshi ngahanya impande ka gasoko ka Kabeza bishumamwo bitandukanye ni kuki wahisemo gushona inyuma ya restaurant
ntimara hisemo gushona kubera n'umuguramba nina natahi wacu mu Burundi nzogumiza ndabikora mbanje kanje nakazi kanje nahora mfite
tuvuye aho bashona twaciye twegera aho bakora amakinga tuhasanga umusore yahunze ava mu ntara ya Karusi amenyesha ko uwo mwuga yahunza wuzi kandi ko ubu ari umutunzi hataco yifuza ngo abure
naraje nyine tuba turi ngaha tubona nta kandi kazi dufite dukora kubera rano mu buhungiro nyine umuntu ategereza kwihangira imirimo ko hano n'ibyo batubwiye ko umwe ari kwihangira imirimo agakora ibyo ashoboye twahisemo kuguranya ni supana tuza gukora ibyo dushoboye hano
urabigutungiye umuryango
kweri ndashima nta kibazo kuko icyo nge ndakibona
abanyarwanda barashima akazi mwakorera
nabo tubanye neza ko ibyo dukora barabishima hari ibyo hari n'ibyo tubakorera bakavuga ati natwe ibintu twari tubizi bakashima nyine ibyo tubakoreye nta urabigaye kuko iyo batabishimye ntibogaruka nawe urabyumva ariko agaruka bitwereka ko babishimye
kubona rero uhungana umwuga wewe hari cyo ubona usumbije abandi mu cyambi
biravana hari habasumba nanjye ariko ndafise abasumba uko nk'abadafise icyo bazi gukora baririrwa bicaye urumva ugasanga kwirirwa wicaye nawe urumva ko ari hatari bigoye ubuzima buca bukugora kuko hari ibyo ukenera udahabwa nk'impunzi nawe ukabyironderera
urashima rero umwe ujyamba
ndabishima kweri kandi ndashima kubona baratworohereje tugasohoka inkambi umuntu akagenda agakora ibyo ashoboye nyine
Eroje Rugemangabo arongoye abarundi babaho mu ikambi ya Mahama amenyesha ko izo mpunzi zifise imirimo itandukanye zahawe canke zirondereye zifise ikintu kinini zisumbije abandi mu mibereho ya misi yose amenyesha ko ubuzima mwe nabo bafise icyo bakora babayemwo utuma harabagira ishari ribatuma nabo nyene biyumvira kurondera icyo bakora bakareka kwirirwa bareza amaboko kandi bafise ingufu zo gukora Desire Hatungimana Mahama ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika uno mwanya ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu uno munsi tukababwira ivyerekeye indwara y'amaso mu ntara ya Ruyigi
Muganga Pierre Minani arongoye intara y'ubuvuzi ya Ruyigi arasigura ibituma nyamukuru vy'izingwara z'amaso hamwe n'ibimenyetso vyazo.
Mugwa yumva ya marushe canke kamene ku mutu canke amaso agahishira ugasanga ari yagaza mu maso hariho nk'indwara y'amaso ishobora kuba yakomotse ku yindi ndwara ariko hariho n'izindi ndwara zishobora gufatira ku maso nyene ni nk'ingwara dukunze gusanga ku bagwayi baza kwivuza kubera kumbura ibirere byahindutse icyo twita conjunctivite allergique. Izo ndwara ziragwiriye ugasanga umugwayi aza kubwira ko amenetse umutwe cyanke ukabona nawe nyine ko amaso yiwahishiye kubera kumbure aba ari nko muci ari nk'umukungu mwinshi cyangwa ugasanga ni igihe cy'imbeho nyinshi.
Uyu muganga abandanya amenyesha ko muri izi ndwara z'amaso hari ziva ku ruhererekane rwo mu miryango agatanga akarorero k'ivuduka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'indwara y'igisukari cyangwa nk'izindi ababana hafi bashobora kwanduzanya nk'izo bakunze kwita amaso y'imbwa. Iyo bishitse naho umwana akavuka agwaye amaso akenshi bita umuhondo abo mu buvuzi barashobora kuyavura agakira bitagoranye. Aha ni mu gihe abo mu mitumba kenshi bayita indwara y'akazuba gaserutse kuko ari bumwe mu buryo bakoresha kugira umwana ashobore gukira. Mukamenya ko aha mu Ruyigi bafatiye ku vyegeranyo bafite umugwi munini w'abagwaye indwara z'amaso wibonekeza mu banyeshure nk'uko amakuru dukura mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi abivuga. Ku kibazo cy'uko ikena ry'umuyaga nkuba wibonekeza mu bice bitandukanye riri mu ntandaro y'ibisinzikaza amaso y'abanyeshure iyo bari kubasuramwe ivyigwa ku muco udakwiye, muganga Minani Pierre yishura ati
so muco uheza ugatera indwara y'amaso ahubwo ugasanga umunyeshure aguma akoresha ingufu nyinshi kugira ngo abone neza iyo hari umuco muke akaba hagatangura nko kumereka umutwe cyanke amaso arashobora gutangura kumujya ibyo binashoboka. Rero bari kubariga ku bantu bari uko atanguye kumva ariko araruha biriko biranka yoheza kaza araruhurira amaso kuko benshi usanga arabaheza bakaguma bihatira kugusoma bakoresha ingufu nyinshi baheza bakagira ibyo bimenyetso.
Mu gihe bigaragaye ko umuntu afite ibimenyetso by'indwara z'amaso abaganga b'abahinga banonose ivyizi ndwara baramuvura mu kumuha imiti mu kumwandikira amarori canke mu kubaga iyo bibaye ngombwa. Atwovuga nk'izizwi ku mazina ya cataract na glaucom nk'uko babandanya babimenyesha hari izo bavura zigakira burundu n'izindi bisabwa ko umuntu azigendana agafata umuti ubuzima bwiwe bwose. Muganga Minani Pierre aramutswe ino ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi aratubwira uburyo butandukanye bavura abafite indwara z'amaso.
Ni ukuvuga yuko muri ajya amarori muganga ashaka kwandikira umugwayi haba harimwo ububasha bwo gushobora nko gukwega ikintu kiri kure cyangwa imbere ugasanga n'abagwayi bafite ikibazo kubona ibintu biri hafi cyane naho nyene umuganga aheza akamwandikira amarori ahuye n'icyo kibazo afise ugasangana amarori arimo ububasha bwo gushobora kwegeza kure icyo kintu. Imiti ya mama akenshi ni imiti umuganga ashaka guha umugwayi kugira ngo gusapfupfa haze ibimenyetso bimwe bimwe.
Uko ibintu biri aha mu ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi nuko hari ubukene bw'abaganga banonosoye kuvura bene izi ndwara. Aha ni mu gihe hari ibigo bibiri gusa ku rwego rw'intara yose byiturwa n'abo bagwayi navyo nyene bivuriramo abaforoma b'abahinga bita mu gifaransa technicien supérieur en ophtalmologie byumvikana ko atari abahinga kanuni banonosoye kuvura ivyizo ndwara. Muganga Minani Pierre aravuga ingene bagerageza kuvyifatamwo.
Umuganga abafise ibikoresho araheza akabumviriza akabapima hanyuma ari nk'indwara abona ko ashobora kufasha uwo mugwayi akamufasha ariko ari nk'igihe abona ko bimurengeye agaheza akamurungika aho bashobora kumutunganiriza gusumba. Aha navuga yuko nk'izi z'uruhumyi bisaba yuko umugwayi barinda kumukora bakamubaga ico bita operation. Izo rero nizo usanga umuganga ategerezwa kurungika uwo mugwayi cyane cyane abafise ivyuma bikwiye bashobora gukora iryo gisho ngiyo.
Hambavu y'ubu bukene bw'abahinga bizi indwara z'amaso haribonekeza ukujuragirika ku baba bandikiwe imiti. Ibintu bikunyugwa kandi nuko atabigo bikorana na mituweli mu kuvura amaso aha mu ntara kugira byorohereza abagwayi mu bijyanye n'uburyo bw'amafaranga. Kuri izi ngorane mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi mu ntara ya Ruyigi ntibihakana ko ari imwe mu ntambamyi ku bijyanye no kuvura abafite izi ndwara z'amaso.
Icyo twovuga nuko kubera amagara y'ikintu kiza imbere baraheza bakagura ayo marori ku giciro bishijyana ku ijana.
Uyu muganga Minani Pierre arongoye ino ntara y'ubuvuzi arangiza amenyesha ko benshi bafata minenegwe indwara z'amaso kandi zishobora gutera uruhumyi iyo zitavuwe neza hakiri kare. Mu ntara ya Ruyigi, Kaiser Liliane, ina mahoro, Ijwi rya Amerika.
Akaino nga tuangiri jikigani lochuno musima koze mwe mga tukumviliza tuifurize kurani kwa mubanyo no muvyanyo.